nta n'ukubwira ati basi ndayifise iratsi baguma batugira ko atayihaye.
Aba ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bariko biganijwe ijya Amerika ingene ubukene bw'isukari bumeze muri iyi minsi n'ingaruka mbi bifise ku buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu ma alimentation niho kenshi twahora tuyikura no mu mabotike asanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura.
Ahibonetse usanga abantu batonze umurongo canke naho ukayironkoka nk'ababo hari igihe nabi menya ko ihari.
Twebwe urabona muri ubu buzi bwacu ntidushobora gukora tutagira isukari, yaba ibi by'ubuyi duteka, icyayi n'ibindi bintu nyine urabona nk'icyayi c'amata. Byose ni ibintu dusaba isukari, duca dusanga dukoze nabi nabi kubera ata sukari. Yaba basi twayironkana tuzimba hoho vyotuma.
Kurabaye itanga intango z'ukwezi arahagera iki gihe yamaze guhera.
Ico bikoze Sosumo ihinguriro ry'isukari rimwe mu gihugu rirahumuriza ko rigerageza gukabukanya amakaritsiye atandukanye mu gutanga isukari hagatangura kuronswa abayikeneye kurusha abandi. Jean Pierre Nzobandora ni umuvugizi wa Sosumo mu gisagara ca Bujumbura.
Nukufuga yuko turakabukanya abo duha kugira ngo abantu ntibaze guhurira ngai no kujera no muvuma y'abantu kuko amwe bose twabwira ngo nimuze mutorere isukari umusumwe. Nukufuga uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ko atasukari afite mugabo twa twamwiyumviriye imbere y'igihe twishura mu gishingo ciwe ashaka kuvuga ko atasukari afite umunsi mugabo ejo ari bari kuri program rero kandi bazaga ipanze neza isukari rino hariho abantu bakoresha isukari cyane nk'udufate nka boulangerie ni ni restaurant ni indya direct urumva ngo birashika gasangaraje urumva mwe nabo chanye unité de production ko dufata nk'aba banakira abafuwito abona abantu ivyiwe ubirindirije ngo niyingariza niho mwebwe muri kurutonde usanga kumbura he na byinshi bipfuye nokuvuga rwamwe nabo bantu aje turabisabira uburenganzira abatoyoboye hejuru bakaturekurira kandi ntangorane bagira
n'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kira Kenya ku ma station amwamwe nta kihari ahandi naho bakadoza igiciro canke bakanka kugitanga nkuko vyemezwa n'aba bazindutse batonze bakirindiriye.
Kwe nk'ubuhuruma nko kuva mu gatondo turi ngaha urabona nk'abaja kuvuza mu gatondo babuze n'ikintu kiba deparasa ku mugoroba naho ndaza kubisigurira mu boss numve kungene ashora kubyuma
mvuye ingozi naje guhera saa 3 ingozi ntakiriyo unazungurutse Bujumbura nzima ndabuze kubera tubuze ibitoro ubuzima urahagarara ubuzima tubuzenga
iki kibazo kimaze nk'indwi nka zitatu ariko ni cyari bwabura cyane cyabura kuse cyasimimi ubu niho twatanguye kukibura cyane
cyanye igikapuma kizimba mugo kikaboneka ko umuntu yari wayicaye nk'uri ngozi y'igi Bujumbura azoza gute nyamba yatanga ibihumbi kuva ingozi z'i Bujumbura azoza atanga 15 urumva yewe sarashikiye.
Abashinga amateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga n'ico kibazo babajije umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro igituma isukari igitoro ndetse n'ibindi bidandazwa vyankenegwa nk'isima bikenye bafise amakenga ko nk'isukari ishobora kuba ishogwa hanze y'Uburundi mu mpisho. Aha umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye arizeza ko icyo kibazo ubushikiranganje arongoye bwagifashe mu ntoki kandi ko umudandaza azosubira kwikeka mu kiza akarenza ibiciro vyashinzwe na leta azobihanigwa.
Ntawakana ko atoba bishogwa hanze biciye mu kinywabi ariko ivyo arizo zose twokwemeza ko atari vyinshi gushikaho vyoba arivyo bituma bikena mu gihugu. Inzego za leta zindi zijejwe kugenzura urudandazwa njabuka mbibe no gutuza bene ubwo rudandazwa rudaciye mu mategeko zoheza zigafasha muri ico gikorwa
kugira ngo nyakuba mushikirangaye tubasabe ntubyicarire ahubwo mubihagurukire kuko mubyicariye urumva ni mubihagurukire.
Yego me tugiye kubihagurukira twivuye inyuma turabyemeye kandi ngira nuko nyine kansovye n'ukuri biraturaje ishinga ku munsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo. Ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganje tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika babuserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mu kiza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro.
Akarorero ka hafi k'abahanwa kubera kuduza igiciro n'uwahoze ari cegera ca mbere c'utwara inama nshingamateka Space Caritas nje barikanuye asanzwe ari umudandaza akomeye w'isukari mu bayikwiragiza mu ntara ya Gitega aserukira. Mu kwezi kw'icenda guheze ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwatangaje ko yafashwe yadugije igiciro acibwa ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bukeye kabiri akugwa mu mabanga yiwe mu biro by'inama nkenguza amateka. Pierre Clavenio, Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.